VOA. Imumva ni ijwi rya Amerika. Turabaramu kwijenye nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi aho muri hose muri ko murumva ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Mwiriwe neza rero nshuti, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu itariki 30 z'ukwezi kw'icumi na mwaka w'2016. Kuri mikro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Uyu ni umwanya waca kiganiro muri Isanga mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko muvyumva ni ikiganiro muri Isanga kuva ku itariki 25 z'uku kwezi kw'icumi na kumwe hariko harakorwa mu Burundi sekeza ryo gukangurira abarundi kurwanya mabi afatiye ku gitsina. Isekeza ariko ritunganywa n'ishyirahamwe Women Initiative for Development mufunyafunyo WID rikorera mu gihugu cy'u Burundi riko ritunganya rero isekeza ry'iminsi 16 yo kukangurira abarundi kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Mutumire muri kiganiro cy'uno munsi no mu fasoni ku bwayo Marlene aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe WID murambabarira Women Initiative for Development mu rurimi rw'icyongereza, akaba ari nawe ariko aratunganya iryo sekeza. Turi kumwe kuri telefone Madame Marlene Kubwayo. Ndabaramukije. Ndabaha ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Yego, murakoze cyane.
Tutaravuga byinshi, mwo tubwira ishyirahamwe muserukira iryari ryo ni cyatumye mwiyumvira kuri ishinga.
Ishyirahamwe duserukira nk'uko mwabivuze ryitwa WID, Women Initiative for Development, akaba ari ishyirahamwe rigizwe n'abakenyezi n'abigeme bagiye hamwe kugira ngo bagire icyo baterereye mu iterambere ry'igihugu, bifatiye mu guteza imbere umukenyezi, mu gutakaranga ku Burundi no gukingira ibidukikije. Ishyirahamwe twaritanguye mu mwaka w'2015 niho ryatangura, ariko ryatanguye ari navuga umugwi w'abigeme bajya hamwe bakagira bakaganira ku bibazo kenshi abagore n'abigeme bahura nabyo cyangwa ibindi bibazo, hama mu nyuma irakura buke buke niho twagira icyiyumviro cyo gushinga rero ishyirahamwe ry'abigeme n'abagore bukorera bufasha abandi gutera imbere. Hama tuca turatangura mu bisabwa kugira ngo twemererwe n'amategeko. Hama uyu mwaka itariki 13 z'ukwa gatanu niho twemererwa imbere y'amategeko gukora ku mugaragaro. Ubwo ni ibyo murakoze.
Turumva yuko ishyirahamwe ryanyu ari rishasha, kuvuga yuko ata bintu byinshi murakora, mwo tubwire ibintu mu ncamake naho mumaze igihe gito mwemerewe ibi bintu mumaze gukora tutarajya muri risekeza mwatanguye.
Yarakoze igikorwa cyo gufasha no gukeza umukenyezi atungiye abana mu kinama hari itariki 12 kwa gatatu uyu mwaka nyene hama wijagiye no gufasha abana mu barerewe mu irerero mu Kajaga kandi wijye yarongewe iraterwa iteka iba mu mashyirahamwe yatumiwe mu mashyirahamwe yatumiwe mu yarusha mu muri dialogue hama tukagerageza gushyira gushikana ibyo by'umukenyezi w'umurundi kazi kure hashobotse.
Muri ko muratunganya isekeza ry'iminsi 15 ryo gukangurira abakenyezi kubijyanye no kurwanya mabi akorerwa igitsina niki cyatumye mwiyumvira gukora icyo gikorwa?
Icyambere nasaba gukosora gatoya. Iri sekeza si twe turitunganya, ni isekeza ritunganijwe ku isi yose. Hama ku isi yose baratora ikivugo bafatiye kuri icyo kivugo, niho mu gihugu naho nyine batora ikivugo igihugu kizokorera ko muri iryo sekeza ry'iminsi 16. Hama igihugu kigaheza kigakorana n'ayandi n'amashyirahamwe akora ibyerekeye kurwanya ayo mabi. Bivuga ngo ishyirahamwe ryacu naryo rero riri muri ayo mashyirahamwe, niyo nicyo cyatumye twiyumvira kugira iryo sekeza gukora muri iryo sekeza kuko twebwe turi ishyirahamwe ry'abagore n'abakenyezi kandi muri twebwe nyine harimo ababa bakorerwa ayo mabi nyine.
Ishyirahamwe WIDE rikorera i Bujumbura cyangwa rikorera mu gihugu cyose?
Ishyirahamwe WIDE rikorera i Bujumbura n'Ingozi, yase ishami Ingozi.
Turabona muri kicivugo mwaravuze ngo ubahuke ubivuge ibiki, mwo dusigurira ibyari byo mu ncamake cyanke muri rusangi cyo muri ko mugomba gushika ko
ngerageje kubanza gusigura icyo icyo kivugo cyavuye ko icambere nuko nkuko nabivuze igihugu kiyatora ikivugo. Ikivugo rero cy'uyu mwaka cyo mu Burundi bavuga ati Uburundi bwa kaka kongereje uburyo bwo gutuza amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Natwe turiyumvira tuti kubera iki abantu badashyiramo uburyo mu gutuza ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme? Tusanga ari kubera cyane cyane ayo mabi abayakorerwa bataheza ngo babivuge ngo bubahuke bavuge yuko bakorewe amabi. Niyo mpamvu natwe twaciye dukuramo icyo kivugo cyo kubahura abakorerwa ayo mabi bakayavuga kubahuka ibivuge byo yuko bakorewe ayo mabi.
Hari abari ko barabitura babivuga?
Twebwe isanzwe twebwe si ishyirahamwe ku itura nk'abayakorewe kubera ko murumva ko ariho tugitangura ubwabo turashobora kuvuga kubohoyanta kubagenekereza aho bashobora kwitwarira abo bantu ubutungane aho bashobora kugenda kwivuriza bavura abashyikiwe n'ayo mabi yose. Ni muri iyo ntumbero twebwe dukora.
Ikiganiro ni muri Sanga kica ku ijwi rya Amerika. Mutumire muri kiganiro cy'uyu munsi wa gatatu n'umufasoni kubwayo Marlene aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe WIDE riri kurikangurira abahotegwa kubijyanye n'ibitsina. Ni ikiganiro kandi tufise abanywanyi b'icyo rya Amerika baba bifuza kubaza ibibazo bitandukanye cyangwa kugira icyo bunganiye umutumire tuba twatumiye. Turafise rero abanywanyi bamaze kutwakura. Turafise Pascal kuri telefone. Pascal mwiriwe?
Mwiriwe neza.
Muhagaze?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Yego, murafise ikibazo mubaze umutumire cyangwa murafise icyo mumwunganira?
Ndafise ikibazo ngomba kumubaza. Agomba kubaza iryo shyirahamwe ryabo misango ni ryo kurwanya mabi akorerwa abakenyezi. Ngomba kumubaza rero kuva ritanguye mbere twanga guhera nko mu 1993 numva hari amashyirahamwe menshi agwanya ayo mabi afatiye ku gitsina mugabo ayo mabi atera yiyongerekana ahubwo atera byongerekana ariko babyongerekana. Ngomba kumubaza yukuri bariko barakora bakaguma byongerekana cyane bakwiye guhindura strategy bakareka kuguma baravuga kandi bavuga byongerekana bavuga byongerekana bavuga byongerekana bishobora ko kubwiwa ari hamwe atacu bariko barako mu gihe bari bagezwe ko byogabanuka mugo hagati yabo nyene no muri bo niho bavuga ko biko byongerekana bategura uwihe wundi mukenyuro kumenga umukenyero wa mbere waranse byarabananiye cyane 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 nagomba kubabaza.
Mufasoni Marlene, kubwayo ikibazo cyatumereye mwebwe amabi kwabandanya yiyongera kandi amashyirahamwe agwanya ayo mabi nayo abandanya ashingwa, icyo mugitangira ibisobanuro?
Ngerageje gusigura impamvu ayo mabi agwira, ngerageje mfatiye mu Burundi impamvu ayo mabi aguma agwira. Icyatsi ninavuga nti abayakorerwa ntibubahuka kuyavuga, kubera kuko nimba dukeneye gutuza ikintu hakeneye ko abantu babanza kukimenya bakamenya ko gihari kandi bakamenya ko ari ikintu kibi. Ikindi kintu gituma ayo mari aguma agwira igihugu cy'u Burundi navuga yuko ari imigenzo, hariho umugenzo yuko umenga umugore nta jambo afite. Icyo kintu kiratuma kenshi umuntu abantu babandanya kubikora ubwabo bikaba nk'ibintu bisanzwe, kandi hariho ukuntu abakorewe ayo mabi usanga aribo bashatse gusa kwikosa. Hari uvuga ngo ugira ngo uruhungu ngo yafashe ku nguvu ngo asanzwe ngo ashyire isoni cyangwa ngo ntiyari yikwije, umva baratorera navuga bakira ijustifikasiyo uwakoze ibyo bintu bibi. Icya mbere niko umuntu wese ategerezwa kumva ahari yuko ayo mabi akorerwa abakenyezi ari ubunyangwa by'agateka ka Dinamuntu. Amaze kubyumva ikintu cyose gihera kuri wewe, iyo ukeneye kwihinduka riba rihera kuri wewe. Navuga ngo nayo mashyirahamwe atariko arakora nibajya kijyewe nkora iki kugira ngo aya mabi akorerwa abakenyezi areke kubandana. Uvuga ko umwe wese ategerezwa kumva yuko afite aterera kugira ayo mabi ahagarare.
Ego, turafise undi munywanyi kuri telefone. Emmanuel, mwiriwe?
Mwiriwe neza.
Mutubwire aho muri, muvuge n'icyo mwifuza gushikiriza.
Jewe ndi mu ntara ya Bururi, nabaye interese n'icyo muri kumuraganira ko. Cyo nashaka kubaza rero umutumire, nagomba kubaza kugira ngo mujye hamwe mufonde iryo shyirahamwe. Muri mwebwe hoba hariho abantu bahohotewe cyane mwabibonye ku bandi, murasinzira muca murafonde iryo shyirahamwe? Ikindi nacyo nagomba kubabwira, mu bisanzwe aha mu Burundi no gutahura yuko hariho inferiorite niniya cyane hagati y'umupfasoni n'umugabo. Icyo gituma rero iyo hagiye kuba ibintu ko umupfasoni avuga ati agomba gukingira agateka kimwe cyane atabyitwayemo neza, arasanga bigiye biteza ingorane nyine mu rugo, hanyuma guhohotera rero bigaca biba cyane gusa. None hari abo muba mumaze kwigisha, mumaze mbega kwigisha, murabona uko hari impinduka. Ikindi nacyo, iyo abaye guhohotera cyangwa gufata ku ngufu abigeme baratwara inda, kandi rimwe bafite inda barababona. Hari abo bita ngo rero yuko barwara nko mu mutwe, hari nabo bakabyara abana bakabica. Mbega ho hari ibihano biba biriho bihana bose. Nk'akarorero umunyeshuri atwaye inda w'umwigeme akayirukanwa ku ishuri, ubwo umuhungu yamuteye ari ngaho nyine akabandanya amashuri. Mbega ho bariho ibintu by'ibihano kuba ari kurenganywa cyane, niwe mubibona gute?
Ego, arakumva. Marlene, tugusabe wishure uwo munywanyi.
Cya mbere nashaka kugerageza musore ahavuze yuko twaba twagiye hamwe tukagira ishyirahamwe kera ayo mabi akorerwa abakenyezi. Ishyirahamwe twarigize kugira ngo duterere mu iterambere ry'igihugu, hama iterambere kugira rishoboke kuko yuko abantu bose mu gihugu bategerezwa kuhaba bamerewe neza, kwisanzura bashobora gukora neza ku mugaragaro. Kuko nk'abagore hariho abagore babuzwa gukora. Bakamubwira ati wewe icyo ukora ni kwicara mu nzu. Aho mu bisanzwe ibyo aba ari ikintu gisenye iterambere ry'igihugu. Niyo mpamvu natwe twavuze tuti ko dukorera ku iterambere ry'igihugu. Tutegereza kuraba ibintu biri mu nzitizi iterambere ry'igihugu, akaba ari byo tugerageza kuraba uko twobirwanya kugira ngo tubandane dukore. Uyu ari inzitizi ku iterambere ry'igihugu, harimo ayo mabi akorerwa abakenyezi. Ama ngerageje kwishyura kuri icyo yavuze cy'abakobwa barenganywa, kumva batwara basanga batwaye inda ugasanga barirukanywe ku ishure, bwabo abahungu abahozi bateye birukane. Ni ikintu igihe kigihari kandi uko yayivuze nakarenganye kubera kurumva ko atari ikintu yakoze wenyine. Kenshi usanga bidakunze ko bashobora gusubira ku ishure. Niyo mpamvu muri iyi minsi 16 ariko turagira guhimiriza ku mashure, duhimiriza abigeme kumva yuko ikintu cya mbere umusinge w'iterambere ari ishure. Si mbere yo kwiyumvira ikintu cya mbere cyose ari kubanza kwiga bakiteza imbere.
Urakoze nagira nda alo
ama nagira nongere ko kwica yavuze cy'amategeko abihana. Uko tubyumva twebwe mu ishyirahamwe wibi ni uko hojyaho itegeko rihagaze kuri ayo mari afatiye ku gitsina. Iryo tegeko rikadoba rihana abakora ayo mari, rikongera rikagira kugira abantu twirinde, abantu bakwiye kwirinda gukorerwa ayo mari.
Gureka imbere ko twakira undi mutumire ndababaze mbe muvuze ngo amabi afatiye ku gitsina, muba mugombye gusigura igitsina bwoko ki?
Kenshi ayo mabi iyo bayavuze bavuga ko ari amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi, mugabo hariho n'abagabo bakorerwa amabi bifatiye ku gitsina cyawo. Byose imba bose barimo mu bakorerwa amabi.
Urumva ntimutandukanya ni abagabo, abagore, inkumi, imisore, ibitsina gabo n'ibitsina gore, byose mubikorera hamwe.
Twebwe icyo dukorera ko cyane nabigene n'abasenyezi kuko nibo biboneka cyane bivuye kuko badafite ububasha ngo bunganye nk'ubw'abagabo bwo kwirwanirira, niko navuga.
Ikiganiro ni muri Sanga gica ku Ijwi rya Amerika. Umutumire wacu ni kubwayo Marlene aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe WIDE, ishyirahamwe ririko riragwanya amabi akorwa yisunze igitsina. Kuri telefone turafise uwundi munywanyi Alice. Mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ego murihe, mushikirize n'icyo mwifuza gushikiriza.
Ni mu ntara ya Bujumbura.
Duga ku ijambo.
Ndaramukije cyane cyane umutumire. Ndabashimiye kuri kino kiganiro bateguye kijyanye n'ihohoterwa ry'abantu bamwe bamwe twishinze ibitsina cyane cyane abakenyezi n'abigeme. Rero jewe hari ibintu maze ndi kuvuga muri kino gihe cyane cyane ngo ibintu byo kuromberera ubuvu abakobwa cyangwa abakenyezi bakiri bato bakabajyana mu bihugu bya Omani. Rero kandi turumva yuko ngo ayo mashyirahamwe ajyana abo bantu ngo bafise ngo n'impusha bafite impusha z'uko bafite ubuzi barangira abigenwe n'abakenyezi, ariko bashyitseyo bagasanga si ubuzi nyabuzi, bagasanga ni kujya kononeza ubuzima bwabo. Nk'akarorero umwigeme baherutse kuvuga mu makuru yagiyeyo hama akamwonona ku buryo yaje agendera kuri sheze hollande. Birya bintu byaratubabaje cyane rwose nk'abigeme, barababaye cyane rwose. Nagomba kubaza uwo mutumire, mbega mwebwe ko mwashinze ishyirahamwe byo kugwanya ayo mabi afate kuri we n'ibyo bitsina kandi tukasumba ko hariho amashyira hamwe yandi aza kuronderera ubuzi abantu ubwoko bumwe bumwe mvuga ubwoko bw'abigeme n'abakenyeze mwebwe mukora iki kugira ngo ubwo buzi baje kurondera aho hanze bagume ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ayo mabi abashyikira abashyitsi hariya hantu ntiyongere kubashyikira hanyuma ubugira kabiri hariho n'ibindi bijyanye n'imigenzo hariho twavuga nko mu bisagara ugasanga ngo hariho amazu usanga abamo abakorerwamo ibintu by'ubumaraya ibyo bintu by'ubumaraya rero ni ibintu bigishirije muri kino gihe usanga n'umwana yamanutse nko mu gisagara cya Bujumbura ngo ajye gukora akazi kakamuherana bamuheranye bagaca bamurangira kujya kubikinamo undi rero n'ubwo buzi bw'ubumaraya ayo n'amabi afatiye ku bitsina mwebwe muriko murakora iki kugira ngo ibintu by'ubumaraya bikuzwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi nimba hariho ahantu hema hazi yuko hakorerwa ubwo bumaraya abo bantu mbese ntibofatwa bagafungwa hanyuma ikibazo kigira gatatu nagomba kubabaza mwavuze yuko ishyirahamwe ryanyu rikorera ngaho mu gisagara cya Bujumbura rigakora n'ingona
cyagagura
mutagiye mu gihugu cyose intara zose ngo zishyikirwe
mufaso ni Marlene kubwayo mu ishuri ya Lisi
tutamhere kuri icyo kibazo aredeko abaza impamvu zitakwiye mu gihugu cyose gukwira mu gihugu cyose ni icyifuzo cyacu niko nimba yumva ikiganiro kigitangura twababwiye ko ariho tugitangura ishyirahamwe ryacu ryemerewe muri uwo mwaka ubwo gukwira mu gihugu cyose ni icyifuzo dufite kandi turizeye ko bizoranguka hama ikibazo cya kabiri yabarije ingene mu ishyirahamwe ryacu tugerageza gukuza iby'ubumaraya icya mbere yumva nosunikira ko ni uko ababyeyi bakumva yuko badakwiye kurinda abana gukora batahejeje ishuri nk'uko nyuma ndabivuga ishuri ni uwo mushinga w'iterambere ibareka abo bana b'abakobwa yiga icya mbere abana b'abakobwa nabo bareke kwibaza yuko ariho hari ibintu hari ubuzima bwiza kazoza keza karirekaye ibabanze ibiryo cy'icyambere hama kuvuga ngo twebwe icyo dukora kugira ubuzi bwabo bebe cyo kugagura ubwo buzi bakoreramo ibyo bintu ni akazi ka leta izo biraba ikaraba uko ibyo bikora hama icyo yavuze tuwagiye hanze akagaruka amerewe nabi icyo dukora kugira ntibajye guhiga ubuzi hanze cya mbere nshaka kumubwira yuko twebwe nivo turiko turakorera ko ubu uwene ni ihimiriza tugahimiriza abantu tukabumvisha kwanza ko bwa mbere ko ayo mabi ari ihonyanga ry'agatenga ka gina muntu ikindi tubumvisha tugageza nk'aho tujya ku mashuri tugagerageza kubumvisha ko ubuntu bwihabwa nimba ushaka gutera imbere urabe uko utera imbere mugabo yiciye ubwa
gukoresha ukuri ataburyarya burimo
atarinze gupfa mu buryarya so kenshi urasanga bikononeye nk'uyu usanga yagiye yibajya ko ariho abyoroha ubwatagine gusaba byo bagiye gukora kuvuga abantu bareke guhahamo guhaba gukira rwose ibintu biva hanze batabanjije kubaza gusa n'ubarize babanje gufite icyifuzo hama umwe wese arafite icyifuzo kujya u Burundi none wese arafite icyifuzo utere imbere
urakoze turafise undi munywanyi kuri telefone Diodone mwiriwe ego muherereye he mushikirize ni cifuzo cyanyu cyangwa ikibazo
ndikarusi ariko akabazo nari fise gatana kinyishuwe nani kisa akabazo ko kubaza yuko bo bari mu ntara zose kuko natwe ari aba twacu bahohoterwa gishyiramo umenyo nicyo yibona
yego urumva icyo yari yacishuye yavuze yuko bamaze gutangurira i Bujumbura batarashobora gukwira mu ntara zose z'igihugu urakoze
hanyuma akakwazo kandi ifise
yego
ndakabaza ibya Amerika yuko ishobora kongera kudutegurira ikiganiro kitanye n'indwara ya diabete kuko bafise ibibazo byinshi twabaza
murakoze tuzobishikiriza hanyuma bazokidugira ko iki urakoze ikiganiro ni muri sanga Marlene kubgayo iryo sekeza muri ko murakora mukoresha ubuhe buryo mujahe mukoresha radio mukoresha television canke mwosigurira abantu kuntu muri ko murabikora
itekeza turiko turakora twebwe nka wibi ibimenyiza nk'uko nagenda bivuga tukaba turikorera ku buhinga ngurukabumenyi bwa internet turafise page ya Facebook turafise page ya Twitter hama turongera tukaja nko ku maradiyo hano mu Burundi turavugira ku maradiyo tukavuga ibyayo mabi no kuyagwanya hama tukongereza tukagenda guhimiriza mu banyeshuri ibyo byose tuse
Halo? Ijwi rya Amerika telefone ziratugoye z'umutumire ikiganiro ni murisanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga twari tugize ingorane mu buhinga bw'ivyuma ariko umutumire wacu yagarutse ku murongo wa telefone twari ko turamubaza ingene bari ko baratunganya iryo sekeza Marlene kubgayo mubandaniriza aho mwari mugeje
nari nageze kubga yuko isekeza twongera twari kwera ku mashuri tukajya guhimiriza kubyerekeye mayi afashiye ku gitsina ibyo rero byose tukaba tuyikorera ibujumbura n'ingozi
Ego turafise undi munywanyi kuri telefone Benjamin mwiriwe
mwiriwe neza
muherereye he mufise ico mubaza canke ico mushikiriza
ico twabaza duherereye neza naho nda mu ntara ya Burundi mu manuko bw'u Burundi ico nagomba kubaza uwo mutumire nikijanye n'ukuntu biravugwa kirimwe na rimwe ko abantu babana nk'umugabo n'umugore usanga umugabo biravugwa ngo arafata umugore wiwe ku ngufu ariko jewe sintahukirwa neza cyane mu gihe biba bishikanaho mwambara bibaho ariko byo biborohera ukuntu bagerageza gutatura amatati hagati y'umugabo n'umugore hari amadakiri baho ku gitsina ikibazo cyanjye cyari icyo
Ego yabumvise Marlene tubasaye mu mwishure.
Ngerageje kumubwira neza ko yabadije ko njyewe bitworohera gutatura amatasi hagati y'umugabo n'umugore. Njye nshaka gusaba kubabwira yuko twebwe ni ishyirahamwe rigitangura. Hama isekeza twebwe turimo ubu ni ihimiriza. muri je himiriza turabwira abantu abo bashobora kwitura mu gihe bashyitse nayo mayi.
Ego mwo ego tarabandanya aho hantu bo bitura ni he?
Hariho nka kubafatwa ku nguvu hariho centre kuruka irabavura ama ikagira na prison cells. Hariho na nkurengaho igira prison cells yabigene abakiri bato nubwo batarafitana imyaka 18 bashyikiwe nayo mabi. Hama hariho n'abashobora kubafasha mu butungane, hariho amasosiyasiyo y'abagore ibyerekeye amategeko, hariho n'ipolisi yo kurwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi.
Sinzi ko hari icyo wari kurabandanya uvuga ku kibazo yari yakubajije cyangwa wahejeje. Ego turafise undi munywanyi kuri telefone. Janvier mwiriwe?
Mwiriwe neza.
Muhagaze he mushikirize n'ikibazo cyanyu?
Ndi bugira cyane z'umbora.
Cyangwa
se ikintu cyewe no dutiza ndagifitiza ku mpande zose. Yewe nuko mbona ahanini mbona nawe bakinyeze ibyo bakinyeze nibyo hariho benshi batotezwa kandi nibyo bikaboneka cyane cyane nka ruguru ibyo n'izimizi se dusanga yimbiye nk'ibintu kandi ari we abikora cyane ari we arimo ari we agira gute se dusanga nk'umuntu nk'umugabo w'umushinga nawe wiwe yiyamira mu nzoga yiyamira hehe kumbe atanamufasha yiyamira mu ibyo gusa umugabo bya bintu bigeze kera agisanga umugabo ari we abiganza akabigaba mbere akaba ari we abikoze icyo ashaka gushyikaho abimariya no mu nzu abishyira mu zenyezo agitora avuga agatangira akarya amasoko agakubitwa nibyo mpora nkunda kubibona na dutoko nduwaruguru kandi nanjye ndubatse ndabizi mugabo agiye rwanjye ndamuha umwigege njya kwisanzura mu buryo nka mwaki ebyo nabikwiranye bifate nanjye nzogera tuko tubikora na twe tuzajya yari imana tukabyumvikana. Mugabo rero nkubitse n'amaso n'ahandi nyine mu gisagara cya Bujumbura iyo hari ukuntu mbona umenga abakenyezi erega izina umukenyezi umupfasoni ni izina riremereye cyane nyine ry'ubupfasoni urumva nyine rikwiye kwiyubaha no kubahirizwa abakenyezi bo ngaha mu gisagara cya Bujumbura wese harimo abateye isoni harimo abo usanga bambaye impuzu zitabakwiye bagenda bameze nk'abari gusa bw'abapfasoni babugendeza hejuru yego mu mpamvu ishinga ntawe nkaraba eske none ujye ni bwa bupfasoni n'amanumva ni bwa buki ege ikizungu cyage hamwe na hamwe usanga gitesha agaciro y'umubyeyi akaranga k'abakenyezi ka kera jye namwe mbona ko kuko jye narose mbona kigeze ari umuntu yambara akiyikwiza akambara impuzu zimukwiye apana kwambara impuzu zitamukwiye aba bashyitsi bacu n'ababigeme nabo rero kubera abo babibonera kuri ba nyina nabo bagaca bagira bya bindi babonye ba mama wabo bagira rero ibyo shyiramo by'abakenyezi nibihaguruke n'ibyo byose bizabe uko nibyo bikorera ko bitange impanuro ho guharanira ho gateka ko gusohokeza intege y'igitsina cy'abakenyezi n'ibyo byose bahandi bandi babikureho ubisanga isi nashyize n'iso oya.
Ego Marlene, ku bwayo hari icyo ushigikira uyu munywanyi canke hari icyo muri ko murakora kuri icyo kibazo?
Inga yavuze byinshi icyo nshaka kuvuga kuko ata kintu na kimwe gisigura ko umuntu ahohoterwa naho yoba yambaye cyangwa kuriya naho yaba yagize ibitatu cyangwa iriya ntibica bituma umuntu yose ahohoteza ahubwo yotuma ahanurwa nta guhohoteza kuko guhohotera umuntu bizana ingaruka mbi nyinshi cyane babwiwe no ku buzima bw'igihugu kuko nawe babwiye amabi akorerwa abakenyezi iterambere banakongera ko
Ego hari ico muriko murakora kugira mufashe kugira iyo nyifato yabo bakenyezi ngo batambara neza mu gisagara ihere?
Ibyo hariho hari ibintu bimwe bimwe bivana kuko navuze kare ko ubuntu bihabwa kuba yuko umuntu wese ategereza gukora ikintu abona yuko ya mbere bavuga ngo iki kimukira alezi kandi kikongera kuza na alezi n'abandi devoir y'umuntu wese ategereza kumva ko yokora abo rero bavuga ko bahenda bambare bakora kuri abo batabatanga byose bibana.
Ego turumva telefone iriko iracikagurika, tubasabe muhagarare neza. Madame Marlene, ndababaza ikibazo, n'ubuhe bwoko bw'amabi akorerwa abantu biciye ku gitsina mumaze gutororokanya cyangwa mumaze kubona?
Mu mabi akorerwa abakenyezi kenshi harimo gukumirwa, hariho ababakumira bakumva yuko akarorero ko umukobwa atoja ku ishuri umukobwa ni uwo kuguma mu rugo ari abutwo nubu ayo icyo kintu mabi akorerwa abakenye n'abigi. Hariho gufatwa ku ngufu abakobwa n'abagore bahora bafatwa, hama hariho no gukubitwa cyangwa
kuborezwa igufa.
Ali
kuborezwa igufa
ego ibyo byose na mabi abakenyezi bahora bakorerwa. Hariho n'ibindi Faransa yita violence verbale, na mabi afatiye majambo ugasanga umuntu baramubwiye ko atacamaje atacashoboye, so biratuma umuntu aheza agatakaza fasiya.
Ikiganiro ni muri Sanga, umutumire n'umufasoni Marlene Kubwayo aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe WIDE, no kuvuga Women Initiative for Development mu rurimi rw'Icyongereza, bakaba bari mu isekeza ry'iminsi 15 aho bariko bakanguriramo n'amabarira abantu kugira barwanye amabi akorerwa abakenyezi canke amabi akorwa bisunze igitsina. Kuri telefone turafise Jafete, mwiriwe Jafete, ntitumuronse ariko turafise uwundi. Haragakiza, mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe muri he?
Ego, kiri muri Monge.
Ego, mufise ikibazo canke intererano?
No, dufise ikibazo. None ni kubera iki bariko bavuga yuko abakenyezi aribo rimwe na rimwe bishika bagakorerwa amabi nk'ayo? None abagabo nta kuntu nabo bashobora kuba bakorerwa amabi ku rundi ruhande? Ugasanga bafise nk'abagabo babana nko mu nzu rimwe na rimwe, ugasanga nk'umugore ashobora kumucururika akamufata nabi, umugabo gusa ntibimenyekane bikaca biba ibintu biheze yonye ntibije kumugaragara.
Nta kindi?
Oya, nta kindi kibazo mfise cyari icyo nyine.
Yego, Marlene Kubwayo, muramwishura?
Yego. Nabivuze kare, amabi afatiye ku gitsina nayakorerwa abakenyezi cyangwa abagabo bafatiye kuri icyo kintu ari abakenyezi cyangwa abagabo. Impamvu navuze nti twebwe twakoreye cyane kuyakorerwa abakenyezi, kubera ko navuga yuko aribo bafite ingufu nke zo kwirwanira. Ariko ubundi hariho n'abagabo bakorerwa ayo mabi, nawe nyine ndababwira bubahuke babivuze, kuko ujya gukira indwara arayirata
wavuga mu kirere.
Ego ikiganiro ni muri sanga Marlene mwatanguye iminsi 16 yo guhamagarira cyangwa gukangurira abantu kugira bagwanye amabi akorerwa abakenyezi mwatanguye tariki 25 ubu turi tariki 30 hamaze iminsi 5 niki ye kintu mwo kwishimira yuko umaze gushikako
ni aho tujya ku mashuri cyane cyane turabona yuko abanyeshuri kenshi iyo tugiye kenshi dusanga hariho ibyo batayi badikereka ayo mabakorerwa abakenyezi no kuyotereka iyo minsi 16 ikiza ni uko tuvayo bayimenye kandi bafite inyota yo kumenya ibindi bisumba ko henshi baradusaba kugira ngo tujye twongereze ayandi masaha dusiye tugende tubasigurire tubabwire ibyerekeye ayo mabi ndashima cyane iyo nyota bafite yo kumenya ibyerekeye ayo mabi no kuyagwanya
ni ku mashuri gusa mumaze kujya nta mu bakozi ba leta canke mu bindi bisata bitandukanye mujya ko ni ku mashuri gusa
uyu mwaka twashimye guhera ku mashuri kubera ko kenshi abana barakorerwa amabi batabizi cyangwa bagatinya kubivuga bivanye n'aho baba ukuntu bahabaye ukuntu bo byakira niyo mpamvu tubigisha akamaro ko kubahuka bakavuga yuko bakoreye ayo mabi twashatse guhera ku mashuri.
Murakoze turafise Yves kuri telefone. Yves mwiriwe? Allo?
Allo mwiriwe neza ni sawa?
Ego muhagaze he?
Yves dogaze bujumbura mubwiza.
Ego shikiriza ikibazo canke icyumviro cyanyu.
Bakwanza kutwongera tumushyigikira twashaka babwira ko kuba barahereye mu mashuri ni byiza cyane ariko ikindi nacyo bari bakwiye kuzoza no mu mitumba kuko hari abakenyezi ubura babayeho nabi basigwa n'ibyo byo guhohoterwa bakajya mu mitumba ndetse no mu mashengo bakaza barahimiriza kugira ngo ibyo bintu bihagarare.
Ego Marlene muramwumvise mu mwishure canke mugira icyo mubivuze ko?
Hello.
Ego turashimye cyane intererano yewe. Hama saho ntituzogarukira ku mashure mu byerekeye kurwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi. Turegeranya uburyo kugira ngo turabe ko twoshika kure tugasana kugira ngo babyumve.
Ego mbega ngarutse kuri ubu buryo canke amikoro mufise ababafasha canke mukura hehe uburyo mukoresha?
Ishyirahamwe ryacu hari igihe turondera abadufasha ama hari igihe tubaronka nk'abantu basanzwe atarinze kuba irindi shyirahamwe cyane baronka abashobora kudufasha mu migambi yacu hari n'igihe tutabaronka cyangwa ntidukwize uburyo tuba dukeneye kugira bikorwe ariko ntiduce intege kubera ko turafite umugambi turiko turafite ikintu dushaka gushikako tujya tugerageza tukikokora twebwe nyine abo muri iryo shyirahamwe tukagerageza kugira ngo dufitane imigambi yacu aho dushaka kugera ubu cyane cyane twebwe twifashije kugira ngo dushobore igikorwa cy'ubuhinduriza tugakora mashuri ku maradiyo ibyo byose niko biva cyane cyane mu ngo zacu.
Ego mufise mungana gute muri iryo shyirahamwe muri umugwi w'abantu bangana gute?
Turi umugwi w'abagore n'abigeme 65.
Ego kuri telefone turafise wundi munywanyi Hitimana. Hitimana mwiriwe? Alo.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe, mwiriwe. Ego, murihe?
Ndi Bujumbura.
Ego, mufise ikibazo canke icyumviro?
Nafise icyo nterera.
Ego, tugakwijambo.
Icyo mfise noterera. Nuko mbona iryo shyirahamwe ni ryiza cyane. Kandi njye ndiko ndarishima cyane nakengurutse. Ahubwo niritera imbere. Rikwire hose, ruguru, nino. Barakuntu baza barigisha abana bacu indero bareke kuza umwana umurungitse ku ishuri wumva yakasuhuka yagiye uku kandi bongere baza babaha n'impanuro bambare neza bambare bikwije bareke kwambara nako yakujya kuntu kabaza baraba bijya ibintu bitandukanye by'abazungu bagasabikurikiza n'amakosa bituma bibakwegera mu bindi bintu ugasanga bihuriyemo byene byo ku ngufu cyangwa nabo ubwabo bakabyijyanamo bo nyine ubwabo nibarabe ako kuntu bashyize kuko gukangurana no guhamagaranira bagire nyine babikurikize babikishije mu buryo bwiza cyane batanga indera mu bana bacu nta kindi kitse nosera n'icyo kuko nanjye ndi umubyeyi.
Ego Marlene, sinzi ko hari icyo wo munganira.
Ego turashimye cyane intera nayo ama tuzogerageza rondere uburyo kugira ngo dushobore kukwira mu gihe cyose dushobore kwigisha ibijyanye n'ayo mabi ukadushobore no kurangura iyindi migambi yacu ijyanye n'iterambere.
Ego ikiganiro ni muri Sanga, umutumire ni Marlene Kubwayo aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe WIDE ririko rirakangurira Abarundi kugira barwanye amabi akorwa aciye ku gitsina. Madame Marlene, iyo ishyirahamwe rishinzwe abantu bari umugambi bati twifuza gushika kuri iki muri imyaka imeze uku tugomba yuko tuba twahinduye iki n'iki, mbega ikintu mwashyize imbere kugira muhindure cyanke intumbero cyanke ikintu mwifuza kuzoshika ko kugira mubone yuko kumbure by'ukuri mwakoze n'icyaha?
Ikintu twifuza kuko nabwiye ikintu aho icyo icyamu yacu gifatiye ko iterambere ry'igihugu kuko dukerereye mu iterambere iterambere ry'igihugu kuko dukorereye muri byo ni guteza imbere umukenyezi. Kubera iki abakenyezi mu Burundi kurenga ibice 50% kandi mu gihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bike abakenyezi aribo bateza imbere bakora bagateza abagabo. Niyo mpamvu ushaka ko umukenyezi w'umurundi kazi atera imbere kubera ko iterambere ry'umukenyezi w'umurundi kazi naryo terambere Burundi.
Ego urakoze, turiko tuganira ku mabi akorerwa abakenyezi. Umutumire ni Marlene Kubwayo aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe WIDE.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri Sanga, mutumire ni Marlene Kubwayo aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe WIDE rikorera mu Burundi. Marlene, hari ibyo mukorana n'ubutegetsi aho muri ko murakora kugira buborohereze mu bikorwa byanyu?
Murakoze. Nk'uko nanjye ndabivuga, iri himiriza ry'iminsi 16 itunganywa ku isi yose, hama mu gihugu utegetse bugaheza bugadutu ukatunganya nabwo nyene irihimiriza niho amashyira hamwe yose ashaka kugitsa ko je nirihimiriza arahurira hamwe hama tukavuga ibyo tuteguye gukora riri himiriza hama ikandikwa ikamenyeshwa igihugu kikamenya yuko hari ishyirahamwe kanaka ariko yakora ibi n'ibi n'ibi ibijyanye n'iri himiriza hama turongera natwe tukamenya ibyo bihugu cyateguye na cyo nyine n'ibi himiriza hama twaraba hari icyo gikeneye duterera tukagiterera hama twaraba twanashyika bakibanza baba ariko barategura ko ibyo bagira natwe icyo dukoze
mwo tubwira ivyo muterera n'ivyo mukora kugira abanyagihugu babimenye
ubu twebwe twitwera ko irihimiriza turikorera nko tukakorera kuruhinga ngurukana bimenye tukongera twakorera ku maradiyo twagiye tujya muri komisiyo iraba ibya kominikasiyo ibya kominikasiyo hama tukaca tugira tuneta amaslogasiyo nibyo neza nshyiramo
ibyivugo
tukaca tugira ibyivugo iyo turakoresha muri iyi minsi cumi n'itandatu ubu ibyivugo byinshi byakoreshejwe muri iyi minsi cumi n'itandatu twakerereye kugira dushobore kuboneka ibyo byivugo
ego muvuze yuko mukoresha amaradiyo n'ubundi buryo bwo gutuma nako mbega mukoresha amaradiyo asanzwe ari ngaho mu gihugu canke ibiganiro byanyu bica ku maradiyo gute kugira abanyagihugu bamenye n'amasaha bazoza baravyumviriza
ibiganiro byacu bica ku maradiyo asanzwe akorera ngaho mu gihugu ubu hariho ikiganiro cyaba ibyo gatera kazi na muntu twagiye ko uno munsi mugabo bazobikisha ko kuwa kane w'indwi iza kuri radiyo Ndiragakura no munsi twongeye turajya kuri radiyo Umuco y'Ingozi ikiganiro cyabaye on direct Ingozi ibi tubagikurikiranye kuri radiyo Umuco yakoze
ibiganiro ni muri sanga gica kwijwi rya Amerika kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana twa turiko tuganira ku mabi akorerwa abakenyezi mbega Marlene hari munywanyi igeze kubaza ati ko mwita cyane ku bakenyezi kandi tubona yuko n'abagabo kenshi na kenshi bakorerwa mabi ndetse tutavuze ko bayakorerwa n'abakenyezi kurigwa mabi bivanye nibihe igihugu kirimwo tutirengagije ugasanga abanyagihugu ku buryo bwose ari abagabo canke abagore barahohoterwa canke baramirwa nabi boba abagabo nyene nta kintu mubafashe
twebwe kuri nihimiriza ni sensibilisation kutumirira abantu bakorerwa amabi ifatiye ku gitsina cyabo kubahuka bakavuga yuko bakorewe ayo mabi reka bato bibaza ati ushobora kutumvirwa cyane ushobora gufatwa nabi cyane mugabo ndavuga nti ijwi rimwe rishobora guhindura isi reka ishobora kudahera kuri wewe ubwo wowe bitakunze kutuganirizwa ejo hakajya kuganirizwa ubundi kugira ngo umuntu wese ahari agiye ko akorerwa amabi afatiye ku giti turamutumira kuvuga ati uvuga akubahuka akavuga ati njyewe narakorewe ayo mabi uko bagiye gufata kose ushobora kuba ukigije umuntu ejo iyo yakorewe ugasanga uramusigije kubera uko kubahuka kwawe ukabivuga ya ibirimwe irasaba guhinduka wowe wese yumve yuko yoba ibyo
urakoze ikiganiro kiraha abanyagihugu bifuza kugira icyo bashikirije turafise umunywanyi kuri telefone Nduwimana mwiriwe
mwiriwe neza muri aho ngaho kuri Amerika
yego
Ego ndamukiriza nyako amutumire umupasoni umukenyezi.
Ego arabumva.
Ego je kandiye kugaterano kugaterero no kumubaza birimo.
Mhm.
Ego chamesha kumubaza mbe nyako wa urongoye guhohotera gateka kabantu.
Oya ntarongoye guhohotera gateka ashinzwe ariko arafasha kugira gateka kabantu gacungegwe canke gakingirwe.
Kuwe icyo nacana mwibarize gateka kugira gakingirwe. Halo?
Ego.
Halo?
Ego.
None ko twebwe tubona abantu babagabo keshi bamaba abakenyezi bamaba bakubise bakabahohotera ugasanga bamwe bamwe babadibuye nk'imbugita mwebwe ubwanyu mwebwe murongo yagateka mwo bifata gute kugira murabe kunyene mwo gwanyu yongese mbi y'abantu bamwe bamwe babakenyezi bamwe bamwe bama usanga bariko barahohotera abagabo babo ugasanga no kumwicira mu nzu yamwiciye mu nzu atamwiciye mu nzu ugasanga yamunigiye nk'ahantu bari kunywa mu kabari. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri nacyo ku ngeso mbi n'abagabo, reka ndabavuge nabone hari abagabo usanga bahohotera abakenyezi n'abana babo ugasanga bariko barica abana babo. None mwebwe ugateka kabo bagabo bambe abakenyezi n'abagabo bama bahotera abana babo cyangwa abagore bama bahotera abagabo mwebwe mwo bifata gute mwo duha umuco bibazo bibiri tubahaye? Murakoze.
Ego Marlene, bisa na bimwe nkuko bamaze kuvyishura ariko sinzi ko ari cyo ngera ko.
Bisanije na majisho n'ubundi amazi afatiye ku gitsina kuko na bunyenda isiramwe ngo nyanga ajye agateka kaji na muntu. Umuntu wese azi uko akorera amabi ubundi amenye yuko ariko ahunyanga agateka kaji na muntu, kandi ari kintu gihanwa n'amategeko. Hama umuntu wese agikorerwa nk'uko na mwenda bivuga yubahuke akikije kugira uwo muntu ahanwe. Hama amaze guhanwa ntajya have ahitana abandi.
Ego Marlene, tubabajije mukorera hehe nk'uwo bayifuza kubitura?
Na bivuze nk'ibitangura ishyirahamwe ryacu ni ishyirahamwe rishasha. Turategeranya uburyo kugira ngo tuheze turonke ahantu dukorera. Mugabo ukeneye kutwitura arashobora kutwandikira kuri email yacu id@gmail.com. ufite icyo akubwira, icyo aterera, cyangwa uwo bayifuza kwinjira mu ishyirahamwe na wene kuri readburundi@gmail.com.
Telefone
ni 29 5529 5777.
Isekeza rimaze iminsi itanu, hasigaye iminsi 11 ntihenze mu minsi 16. Ibintu biri imbere mugiye gukora kuva nk'uno munsi gushika iyo minsi ihere ni ibiki?
Isekeza irimiriza icyo twebwe twahagaze ko uyu mwaka ni kugira irimiriza kuvunganguruka ubumenyi
Ma. Ego.
Alo.
Sana barangiza.
Alo.
Alo.
Ndabumva.
Ego muse nabarangiza.
Abije ko ibiseke bya twese tukora ku buhinga ngarukira ngarukira bumenyi. Internet kuri page ya Facebook. Iga Read Burundi Women Initiative for Development.
Ego.
Basa gukurikira iyandiko tujya turandika ku bijyanye n'aya babakorerwa abakenyezi cyangwa mukagukurikirana.
Murakoze. Murakoze muratubabarira ikiganiro cyacu kirangiriye ngaha umwanya wagitegekanirijwe urarangiye. Turashimiye mwese mwashoboye kugira interano muri iki kiganiro. Turashimiye n'umutumire wacu Marlene Kubwayo yigoye akaza gaterera agashikiriza n'ivyo bariko barakora. Ibiganiro byo bica ku ijwi rya Amerika birabandanya kuri mikro mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana.
Ups and downs, so zihora ho yo. Turi mu rukundo, it's normal. Rukundira ko tuzicamo.